Najisikia poa kuwa na wewe mpenzi wangu. Oh my God, you amazing. Nashukuru Mungu wangu. Ni wewe gusa uza majabu mgira ngaruhuka. Ni wewe gusa uza umora maze ngatuza. Jemora ni umvira kwa tachonera kukwanga. Awandi bose mbona ife ndakukunda chinapa ite, yeah. My love, baby, you're my everything, yeah. My love, baby,
kuza music.
Cause you the only one. Uri juru yanje narongeye kwisi. Oh, uri nguwe mara umaraso yanje. And you're my medicine, yeah. Cause baby you're my fantasy. Omukwano gwange wagala nyo. It's stuck in my memory. Mukwano gwange, hey. Jiza, imana yare mnyuzu gambere. Singe keranya, kukukukunda richo naremewe. Ngubo nyumuti mango bum bum bum. Amaso yanje kwe wewe zom zom zom. Ndagukunda mabububu. Ichu shaka chose ni tatu du du, yeah. My love, baby, you're my everything. You the only one. Uri juru yanje narongeye kwisi. Oh, uri nguwe mara umaraso yanje. And you're my medicine, yeah. Cause baby you're my fantasy. Omukwano gwange wagala nyo. It's stuck in my memory. Mukwano gwange.
Awe, awe, awe.